amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Twashimire ko mwandanye kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nini Nahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize: Tanzania ifatikanije n'ishami rya Onugita Imuzi ku isi RCR irabandanya gutahukana impunzi z'Abarundi, ni igikorwa kitishimiwe na bamwe mu bariko baratahuka.
Bunguka sinabi ariko natari nabi n'abatwana batamakazi n'agenda ni bumuga bahunguka n'abunguka kugira ngo bamewe neza cyane kugisha kwibwabo bahunguka kwerihimiriza mugabo kubwabo batohunguka
nakagobero nakagobero batugobereza gusa kuko atakumuntu abyatahuhariya n'umugaba.
Aba ni bamwe mu Barundi bagera ku 230 bahungutse kuri uno wa kane bava mu makambi atandukanye ya Tanzania arimo Mutenderi, Nduta na Nyarugusu. Muri make kandi muri Afrika y'Epfo, umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ANC aheruka gukomborwa mu mabanga yiwe asaba President Cyril Ramaphosa kwegura bidatevye. Turabigaruka ko handi hato. Muri make kandi mushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu ari kwagendera Ukraine mu mwuka mubi hagati y'ivyo bihugu vyose n'u Burusiya. Turabigaruka ko navyo mube hagufi y'amaradio yanyu. Amakuru tuwafitiye turahera kuyagezwe hirya nino ku isaho se ntari mpuzamakungu mpana vya CPI yaciriye Dominique Ongwen umunyororo w'imyaka 25. Ongwen yahoze ari komanda mu murwi witwaje ibirwanisho LRA wo muri Uganda. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mu kwezi kwa kabiri gushize CPI yari yahamije Ongwen ibyaha by'intambara n'ibyaha by'ibasinyo ku muntu birimo ubucakara, ubuhotozi, iyicarubozo, gufata abagore ku ngufu, kubashyingira no kubaterinda ku ngufu no gukoresha abana igisirikari. Uyu munsi mbere yo kumumenyesha igihano bamugeneye, abacamanza babanje kumubwira ko batekereje kumuha ikiremereye kurusha ibindi, aricyo cyo gufungwa burundu. Bavuze bati uru rubanza ntirusanzwe, uyu muntu n'umwicanyi ruharwa, yakoze ubugome abishaka. Nyamara kandi n'umuntu nawe ubwe wakorewe amabi akabije akiri ikibondo. Ariko nanone bati nubwo yababaye cyane bwose akiri umwana agomba kuryozwa ubwicanyi yakoze amaze gukura. Ibyo byose nibyo byabateye guca inkoni zamba bamukatira gufungwa imyaka 25. Nyamara umushinjacyaha yari yamusabiye gufungwa imyaka 20, naho abamwungana mu mategeko bari bamusabiye gufungwa imyaka 10. Elera yashimuse Dominique Ongwen afite imyaka 9 y'amavuko kandi maze kumwicira n'ababyeyi. Yamushyize mu gisirikare cyayo imwigisha gukora amabi yose ashoboka, nyuma agenda azamuka mu ntera kugera abaye umwe mu bakomanda ba mbere bo hejuru cyane. Ongwen yatawe muri yombi mu 2015, imyaka 6 amaze muri gereza igomba kuva muyo yakatiwe. Yavuze ko azajurira. Umukuru wa LRA Joseph Kony nawe arashakishwa na CPI ariko na nubu ntaraboneka.
Thomas Kamirindi urakenuye na inabice ku masonga nkitangura umukuru w'umugambwe ANC uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo aheruka gukomburwa mu mabanga yiwe asaba President Cyril Ramaphosa kwegura nawe bidatevye. Mikete Elias Magashule yarungikiwe n'umugambwe ANC yamenyesheje ko ahagaritswe mu mabanga yiwe kuva ku igenekerezo rya gatatu ku kwezi kwa gatanu kwera ibiturire yagirizwa. Uwo mutegetsi muri ANC abaye uwa mbere ahagaritswe kuva aho Cyril Ramaphosa atangarije ko agiye guhiga n'abagirizwa ibiturire bose ahereye mu mugambwe iwiwe yarahiye, ariko ararengwa ko atageza kuva muri ayo mabanga ahubwo asaba President Ramaphosa kwegura agira ati nk'umukuru w'umugambwe ufise ububasha bwo kukuvana mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Sugambere Elias Magashude batazila ase w'imyaka 61 anyinyuranye n'umugambwe wiwe. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu no mwaka yarigeze kugabishwa ahabwa iminsi 30 yo kwegura yagirizwa gukoresha nabi ubutunzi bwa leta ariko abirengako. Naho Magashure afise abanywanyi benshi mu mugambwe ANC wa Nelson Mandela bamushigikiye, abakurikiranira hagufi vya politiki ya Afrika y'Epfo bavuze ko kumukura mu mabanga yiwe bizotuma president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa agira ijambo muri uwo mugambwe agashobora no gushyiraho politiki yiwe yo kurwanya ibiturire byoroshe. Ijo rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ayavugwa ijya nino ku isi turabandanya. Umushikirangaje je imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken ari mu rugendo muri Ukraine, n'urugendo ariko akora mu mwuka mubi hagati y'ibihugu vyompi n'u Burusiya. Thomas Kamirindi, Blinken agenzwa n'iki i Kiev?
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine, Ministri Blinken yagize ati nazanywe n'impamvu yoroshye cyane ariyo yo gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byacu byombi no gutera inkunga ubusugire, ubwigenge na demokarasi bya Ukraine. Blinken yari kumwe na mugenzi we wa Ukraine Dmytro Kuleba, wavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo nshuti ya mbere ya Ukraine mu by'umutekano no kurengera igihugu. Uruzinduko rwa Ministri Blinken i Kiev rubaye mu gihe Uburusiya bufite abasirikari 150,000 n'ibikoresho bya rutura ku mupaka wa Ukraine. Uburusiya buvuga ko bari mu myitozo ya gisirikari nk'uko biba bisanzwe mu gisirikari nyine, ariko Ukraine yo n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabateye impungenge z'uko Uburusiya bwaba bushaka gutera Ukraine. Uburusiya buvuga kandi ko bwatangiye gutahura ingabo zabwo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikavuga ko ibikurikiranira hafi.
Aya makuru yose n'ayandi agezeho hirya nino ku isi muhejeje kumva mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet arirwo www.voa.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuri no ivunaguye ku Rwanda. Homenyesha makuru Focus Ndayizeye yigeze gukorera iradio y'Abongereza BBC i Kigali amaze gukatirwa igipfungo c'imyaka 10. Focus yagirizwa ivyaha vy'iterabwoba no gushaka guturitsa ibitemewe ahakoraniye abantu benshi. Ico gipfungo c'imyaka 10 cahawe kandi n'abandi bagabo batandatu baregwana nawe muri dosiye imwe, mu gihe uwitwa Cassien ari muri iyo dosiye nyene akaburanishwa atahari yakatiwe imyaka 25. Batandatu mu basigaye bagizwe abere. Ino nkuru turaza kwigaruka ko mu buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere. Tukiri ku Rwanda kandi urubanza rw'imiryango igera kuri 27 iba mu murenge wa Nyarumata mu gisagara ca Kigali iburana isaba gusubizwa imitungo yabo ntirwabaye rukiba nk'uko vyari bitegekanijwe. Umucamanza yasavye abarega kurondera umuhuza. Menyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yadukurikiraniye ivya runo rubanza.
Ukigera mu nkengero z'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge wahitaga ubona inzego z'umutekano za rugose zari ziganjemo abapolisi bambaye impuzankano z'akazi barimo n'abapolisi bakuru n'abandi bari bambaye imyenda ya gisivile bagendagendaga kugera no kuhagarara iperereza ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Kwinjira mu rukiko buri wese yagombaga kubanza gusakwa ibintu bitamenyerewe mu zindi manza. Icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye. Umucamanza yabanje kumenyesha ababuranyi bombi ko byaba byiza habayeho ubuhuza muri iki kibazo kuko ibirego byabo bisa. Byabaye ngombwa kumucamanza asaba imiryango y'abarega umujyi wa Kigali kwiherera bakavugana n'ababunganira bikamenyekana niba bemera ubwo buhuza. Byarangiye impande zombi zemeye zisaba umucamanza ukuri inteko iburanisha akazababera umuhuza. Hagato hari indi miryango irega umujyi wa Kigali nayo yagombaga kuza kuburana urubanza. Amakuru y'ijwi rya Amerika yamenye iyo miryango yari yakoresheje imipira yari mu ibara ry'icyatsi mu mugongo banditseho Kangondo and Kibiraro Need Justice. Kangondo na Kibiraro bakeneye ubutabera ugenekereje mu Kinyarwanda, ariko bamwe mu bagombaga kubura nabambaye batyo bafunzwe n'inzego z'umutekano mbere yuko bagera mu rukiko. Ubwijwi rya Amerika ryari ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ryahamagawe na Bwana Jean Dudie Shikama, umwe mu bari mu nzira zerekeza ku rukiko twumva atabaza ariko anashyamiranye n'inzego z'umutekano. Yatubwiraga ko bamuhatiraga kuva mu modoka ku ngufu akinjira muri kasho ya polisi ya Rweza Amenyo kuri Club Rafiki Nyamirambo. Byabaye ngombwa gushaka kujya kureba ibiri kubera kuri Rweza Amenyo, ariko inzego z'umutekano ntizabyemera. Nkigera mu marembo y'urukiko asohoka, nahise nsamirwa hejuru n'abasore b'ibigango bari bambaye gisiviri, batangira kumfata imikaba y'ipantaro nk'abashaka kuyinkuramo nk'abafashe igisambo, bamwe ibumoso abandi buryo akavuyo karavuka. Abapolisi bari bambaye nk'abiteguye urugamba n'imbunda, batangira kumpatira kwinjira mu modoka zabo, ariko ndabyanga. Nabasabaga kungaragariza ibyaha cyangwa amakosa yabateraga kumpatira kwinjira mu modoka bakabibura. Abahisi n'abagenzi bahuriye bibaza icyabaye, bamwe mu banyamategeko bakabaza icyo bari kuziza umunyamakuru. Nababwiye ko ntashobora kwinjira mu modoka yabo ntazi impamvu, cyane ko tudahuje akazi. Babonye ko rubuze gica kandi imbaga yabonaga ibyabaga, uwarubakuriye tutabashije kumenya mu mazina ye, ari kumwe n'uhagarariye polisi Nyarugenge CSP Urujeni, bemeye ko inzego zabo zampohoteye, bansaba gutuza nkabyihanganira. Byarangiye ntabashije kumenya ibyabereye kuri station ya Rweza Amenyo. Uko baturage basezeranijwe ubuhuza muri uru rubanza rw'imitungo yabo, bakavuga ko igihe umujyi wa Kigali wakwemera ibiganiro biciye mu mucyo, ikibazo cyakemuka mu mahoro. Bwana Emmanuel Sahinkuye ari morabo.
Erega burya abaturage twebwe turabana beza, byose ni mu biganiro. Bavuze bati umujyi wa Kigali wemeye ukavuga uti turabubashubije cyangwa se tugiye kubaho twababariye, nta kibazo, twayakira tukagenda tugashakisha ahandi, kuko dore ko ubutaka buracyari mu gihugu cyacu, ni hanini aho gutura, ni hanini, nta kibazo nabwo twabyakira.
Ku rundi ruhande hari abavuga ko ubu buhuza busa n'ubudatanga icyizere bitewe n'igihe ikibazo cyabo kimaze. Madame Josephine Mukankuranga avuga ko kuva ibibazo byatangira we nabe basigaye basembera.
Iki cy'ubuhuza bashyizeho rero n'ubundi byatangiye bavuga ngo bagomba kuduhuza, bakajya batubeshya baturerega ntibatubwize ukuri, ibintu byose bakabikora nk'igitugu. Ibi byo kumbwira rero ngo bari gushaka kugira ngo baduhuze, ngo twumvikane, ngo tugire ibyo tuganira, nibaduhe ayo batubariye basi tugende tujye gushakisha ubuzima hande. Mu by'ukuri twararenganye, igihe gishize ni kirekire, aho umuntu yifuza ngo iyi burupfu rwari ruje rukankuraho tibikandutsira kubaho, nubwo batubwira ngo baradufunga. Uri kubyumva? Njyeho kugira ngo uzunyimure njye nejye gusembera, ahubwo nibaguregereza baze twese badukiremo n'imiryango yacu n'abana bacu, ubusa tuzasembera tuzageze ku wakangahe.
Niba mbyumva neza, nanone rero murasa n'abadafite icyizere kuri ubu buhuza.
Nta cyizere dufite, iyo bazakuza kuba ari abavuga ngo baraduhuza, ikibazo kiba cyarakemutse.
Mu bavuga ko bafunzwe kubera kwambara imipira yanditseho ko bakeneye ubutabera, ntitwabashije kubabona, ariko twabonye abandi batari bambaye iyo mipira, nabo bemereye Ijwi rya Amerika ko bafunzwe bakaza gufungurwa. Uyu ni Bwana Theoneste Mwihusi wari wafungiwe Rweza Amenyo.
Abambaye imipira bari bane, imipira yari yanditseho ngo turashaka ubutabera.
Kugeza ubu mwabasizemo bo?
Tubasizemo nyine, nta nubwo tuzi amakuru yabo.
Amazina yabo ni bande?
Jean Pierre, bane bari bari kwambura umupira, bigeze bambura uwo mupira nyine, undi wari urimo n'uwo bita Tabirikari. Shikamaro yari mu kindi cyumba hakurya, nawe yari ahari nawe mbega, ariko we yari ari kubazwa hakurya mbega, ntibatumye twegerana. Undi nawe wari ubona habonye yari Kanyamandazi, wowe bajya bita Kanyamandazi, sinzimba mu muzi.
Bakwambitse amapingu mu yandi magambo?
Banyambitse amapingu gutya, mbega bari banyambitse amapingu. Ariko nawe twari kumwe, urumva ni ikibazo. Twarenganye nyine, rero se twarenganye, urumva mbega umuntu kujya kuburana bakamufunga, bakamwambika amapingu, agafatwa n'abapolisi, turasaba uburenganzira bwacu.
Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera, rigamije kumubaza impamvu bafunze abo baturage, umubare wabo bafunzwe ndetse n'icyo babafungiye. CP Kabera ntiyitabye telefone ye, yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi atubwira ko ari mu nama, gusa ntacyo yadusubije ubwo twateguraga iyi nkuru. Si ubwa mbere humvikana abakubitwa n'abafatwa bagafungwa muri iki kibazo cy'imitungo ya Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ikibazo gifata umuzima ibihumbi 2017 ubwo imiryango isaga igihumbi isabwa kwimuka mu masambu yabo bakajya mu mazu yubatswe na leta, ariko muri bo bahisemo kugana inzira y'ubutabera, bavuga ko baba barenganye. Hagati aho umuhuza Bwana Didas Nshimiyimana yemeje ko impande zombi zizatangira kuganira kuva ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatanu. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta ya Tanzania ifatikanije n'ishami rya ONU ryita impunzi ku isi HCR irabandanya gutahukana impunzi z'Abarundi bahungiye muri ico gihugu. Abariko barataha babandanya kumvikanisha ko bahunguka kubera amabi bariko barabonera mu makambi atandukanye. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin atubwira ibindi kuri no nkuru.
Kuri uyu wa kane hatahutse imiryango 103 igize abantu 230 biyandikije gutaha ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Ndutanya, Rugusu na Mutenderi. Abari bashije ku rutonde nase ni imiryango 120 igize abantu 350. Abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo, ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha. Bijya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane aho byasanze biyandikishije gutaha.
Gutaha none twogira gute ko ata kundi tutoharira? Ntitwoharira kuko biratugoye. Bamwe bafise ibibazo vyinshi. Aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye si vuba. Ngira mwarabibonye mwese mwarabona. Nico kimwe rero twari twisunze iki gihugu c'amata n'ubuke ko dufata mu mugongo natwe tukatura tukaruhuka.
Gunguka sinabi ariko natari nabi n'abatwana batamaka zinagenda ni bumuga bahunguka ntibanguka kugira ngo bamewe neza cyane kushake bwabo bahunguka kweri himiriza mugabo ku bwabo batohunguka dukata ama bagiye kugira mu Burundi aika twahunze yega ibitandukanye yakindi nk'abatanu batamakazi nawe twohunguka tujahe tugiye kwibeshaho tugiye gupfa guhunga duhunguka twararushe baduhenda mu ndi haramahoro nta mahoro ariho ho habeye ntambara sivuba ka umuntu nakiri ntambara
nakagobero nakagobero batugobereza gusa kuko atakumuntu abyasa uhariya n'umugaba naye handi twiwe ntacho tushimariye muhira. Yego bavuga ngo kubaka igihugu cyabo. Yego abakiri bato ni sawa barashaka kubaka igihugu cyabo, none natwe ni turukubaka ngo iki tutakirima tutagidandaza tutakiza gukorera ingero.
Kubw'izo ngorane n'amabi yama yabasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba Leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR.
Mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi mu bugwaneza ata mpaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyine. Icyo nicyo dusaba, birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro. Ibyo nibyo dusaba, katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu.
Icyo nsaba UN na Leta ya Tanzania mudufata neza kuko twebwe aho bazobona amahoro abonetse neza rwose nyine nibo nyine nibo bazaza kutubwira ati amahoro yabonetse i Burundi ni mutahe.
Umuyobozi yashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Bwana Sudi Mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha. Igihugu cya Tanzania kitwaza yuko mu Burundi amahoro yagarutse.
Ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira kubera ntacyo dufise tunyegeze. Makungu yose yarabonye ibyabaye mu Burundi, ntitubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ingorane zatumye muhunga zitakiriho. Nta mpungenge mfise kuri iki ndiko ndababwira.
Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'Ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 90.4 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Umurwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni uheruka gusaba inama nshingamateka na nkenguzamateka guhindura amategeko y'ingene abatwa binjizwa muri izo nzego zibiri mu Burundi. Seni ivuga ko abatwa bakwiye kwitoza nk'abandi barundi bose bakaja muri izo nzego batowe aho kugenwa abatwa hamwe n'abaserukira amashira hamwe yabo bariyamiriza ico cyumviro. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yadutumiriye bamwe mu batwa bigeze kugira amabanga atandukanye mu namashinga amateka na nkenguza amateka. Muri bo harimwo Nengo Emmanuel yahora ari mu namashinga amateka ya Afrika yo mu buseruko kuva mu 2012 gushika muri 2017. Muri iki gihe Nengo niwe aserukira ishamwe mpuza batwa Uniproba imbere y'amategeko. Nkundikije yatumiye kandi Vital Bambanze arongoye ishamwe mpuza batwa Uniproba akaba ari no mu murugu w'ishamwe mpuza makungu rya ONU gitaho ibazo by'abasangwa butaka. Hambavu yabo batwa babiri Nkundikije yatumiye na Deogracias Hakizimana umwanditsi w'itabo umwigisha akaba n'umumenyesha makuru Frederic Muduge ku ijambo nabo batumire bawe.
Imbere rero yuko tuja ku muzi w'ikiganiro cerekeye cyane cyane ingingo yatangajwe na Seni aho basaba ko abatwahura bitoza nk'abandi barundi bakaja mu migambwe. Imbere yaho reka twumvirize ijambo ryashikirijwe na Pierre Claver Kazihise umukuru w'urwo rwego Seni.
Gushika ubu amategeko ategekanya ko bava mu mashyirahamwe y'abatwa aboneka gusumba yandi kugabo uko kuboneka ko mashyirahamwe kuratera impari nyinshi kuko ayahari ayose avuga ko akwije icyo gisabwa. Ku ruhande rwa Seni twarabyihweje dusanga ingendo ikoreshwa mu kugena abatwa baja mu nama ya komine biciye mu migambwe yokoreshwa no mu gushyiraho abo banye n'iteka gutyo ibyo bibanza byegukire abari basanzwe ari abanyapolitiki nk'abandi bose babirimo hakwagira abantu bashinga amashyirahamwe y'uburimyi canke kuramira abatishoboye ariko by'ukuri barindiriye kunyinyanira ibibanza mu namashinga amateka canke nkenguza amateka.
Mushanahe Emmanuel Nengo muvugi iki kuvyashikirijwe n'umukuru wa Seni cyane cyane avuga ku byerekeye ukuntu mwebwe muja mu nama nshinga amateka no mu nama nkenguza amateka.
Ego murakoze kandi ndashimiye ukuntu muduhaye kano kanya kugira icyo tuvuze ku ibyo byashikirijwe yaba umukuru wa Seni mbere hariho n'ibyashikirijwe kandi no mu nama nshinga amateka. Ariko icyo nagira mvuge ni uko ibyo yashyikirije umuntu ariko arabyumva kuvume ngo nibyo bitumbereye ariko cy'uko ndabyumva ni uko yaba ibwirizwa shingiro yaba itegeko rigenga amatora byari bitomoye kuko baravuga bati bayakurikije bakaraba na cyane cyane amashyirahamwe yoba afite abanywanyi mbere no guserukirwa gusumba ayandi. Iyo babibyifuza n'ukuri nta matati byari kutera hanyuma icyo nacyo yashyikirije avuga yuko ngo nabo bashinze amashyirahamwe y'uburimyi ubworozi icyo yomenya ni uko n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ntabwo ari amashyirahamwe aharanira inyungu za politiki ni amashyirahamwe agisubiremo n'amashyirahamwe aharanira inyungu za benegihugu. Rero mwiyo uko yabivuze rero twuko tubibona twibaza yuko na Seni byayigoye byayinaniye kujya gukurikiza itegeko uko riri kandi si ubuhonyine bamye batakurikiza itegeko uko riri bakarica ku ruhande bakakora uko batyumviriye bakaca bashaka guta ishapfu niko nabivuga ku mashyirahamwe y'abatwa canke n'abatwa ubwabo uko niko tugenda ndabibona n'aha ndiho bakurikije itegeko cyane kino cyose
muri ko muvuga ko Seni byayinaniye mushaka ubuhiye
ni ukuvuga yuko Seni ntabwo yashatse gukurikiza ufite isuku kuko amategeko abivuga atari byoroshye kuko amashyirahamwe yaba yabatwa amashyirahamwe yabatwa nyine ntanganya intuzeya igihagararo ntangana uko iyo bafite abanywanyi byose birazwi ni ukuvuga kandi hari ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati naho bari gufashanya nabwo byari ibintu byoroshye cyane niyo bavuga bati reka rero twebwe tuvuga ni ukuri none icyo gikorwa mwebwe nyene amashyirahamwe y'abatwa turabiko ngo dufasha gutora inyishu y'icyo kibazo ndazi yuko mu by'ukuri iyo babicisha mwiyumvira naho nyene ngumba twari gutinda twe kwitondera ngira itumoye cyane n'ubu niko ndakibona
ego mushika ntahe Vitale Bambanze ikintu mubona kidashemeye mu ngingo yuko abatwa bo kwitoza nk'abandi barundi ni nk'ibi
urakoze cyane icyo nibaza ko nibaza gushima uwo nyakubahwa arongoye seni kuko yavugiye hejuru iby'abandi bavugira mu gifuni kuko hariho n'abavuga bati abatwa baronse baronka ibyagusa kubera abatwa bagiye mu migambwe mbere bakavuga ngo harimo n'abagendamo batize ni byinshi bivugwa ku ishyirwa mu bibanza by'abatwa mugabo rero kubanza kuraba mbega ugira ngo uko kongerwamo biraba abatwa gusa ikindi nacyo mbega ibwirizwa shingiro ry'Uburundi ryavuye hehe kugira ngo turinde dushikaho bavuga ati abatwa nibongerwemwo cyanke abahutu ntibagire 60% mu nzego mu bisanzwe ibwirizwa shingiro cyanke amategeko y'igihugu umuntu ntiyateza kuyasoma aravye akarongo kamwe yateza kuraba ibigenda bikurikirana hanyuma tukanabishyira muri iki gihugu turiko turakoreramo turaje kahise n'ibyo twashaka gushikamwo ko kugira ngo turinde dushika ngaho rero cyane batokose ni byabagoye mvuge gutyo ko kuko itegeko riratomoye rivuga amashyirahamwe aserukira abatwa gusumba ayandi kundi rero amashyirahamwe nk'uko nyine yabivuze nyakubahwa agenda aravuka nk'ibizino ubu nyine kandi nyine nk'uko bivuze twashaka gupiganira ibyo bibanza mu n'amashingamateka n'ihinduza amateka abatwa ntibatezwa no kwirirwa barashwanira hariya itegeko riratomoye ryateza kubatatura aho seni rero yacitegereza kwitura ubushikiranganji bw'intwari bo hagati kugira ngo barabe amashyirahamwe koko iyo bakwije ibyo bifata kugira ngo bareke guteranya abatwa mbere no kumarana abazomarane byatuze bibanza
turi kumwe n'inararibonye ngaha Deogratias Hakizimana icyo kibazo mwibaza ko cokemugwa gute kugira ngo abatwa ntibumve nk'uko babivuga barenganirwe mu gihe uwo basaba ko bitoza nk'abandi barundi icyo kibazo ku bwanyu mu cotorerwa inshu
bwanje icyo kibazo kugira ngo mutakishyure yo kwisunga ibyo numvise bije kuvugwa mu kanya gaheze yuko kugira ngo birongere inyishu nukubanza kumenya ukibuka igihugu cavuye naho kigeze jyewe rero nca ndabyibuka nk'umuntu yari yagize ikibazo cy'abatwa akakigira ikibazo ciwe kandi akakigwanira kuko byarafatika ndabibutse atabatabizi benshi nagomba ngo babimenye mu 1991 harabaye inama yabereye mu gihugu cy'Ubudagi mu gisagara cyitwa Stuttgart. Stuttgart ni n'akarere kazwi cyane hano mu Burundi kuko iyo bavutse Ubudagi bakavuga n'Uburundi Abadagi washaka kumenya ibyo batazi bayibaza ab'i Stuttgart. Icyo gihe rero twari jewe nari nashinze ishyirahamwe nari mpunze mu Buswisi iryo shyirahamwe ryari ryatunganije inama mpuzamakungu yo guhuza abarundi batavuga rumwe mugabo bahujwe na Valeur Pita Droit de l'Homme. Icyo gihe twaratumira abahutu tugatumira abatutsi tugatumira abari mu migambwe tugatumira abari mu mashyirahamwe tugatumira abagwizatunga tugatumira abatwara n'ababagwanya mugabo kandi icyo gihe ntibyari bwagire n'umunsi n'umwe batumira umutwa kugira ngo aze mu bandi aze kuvuga aze kumvise abandi bavuga nawe aronge icyo ashyikiriza. Icyo gihe rero n'ukuri twaramutumiye umutwa Mashini yitwa Mashini Stanislas araza aravuga bwabaye ubwa mbere n'abamubonye afata indege ubwa mbere bavuze bati ibintu bibaye ni bishyashya mugabo icyo abantu batari bazi icyo gihe baje muri iyo nama uko jewe nari ngamije kuraba ingene abantu bazotwara igihugu byaragaragara icyo gihe yuko Frodebu izote biba umugambwe gutwara igihugu jewe umugabo ngashavuga ati Frodebu na nyine yari kwira cyangwa mageragezwa kubera hariho ibyo abafrodebu batumvikana ko cyane cyane abari Bujumbura n'abandi bari Kigali
aho muri iyo nama mwariyo nk'umukuru w'ishyirahamwe mwize kurongora mwashinze Sirida
ego mbi icyo gihe mugabo yitwa komite de solidarite pour la paix au Burundi n'iyo yagiye ibasiriye du centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Icyo gihe rero ikindi abantu batari bazi reka ndakivugubu kandi n'ubwa mbere ndakivuga hari abatumvikana bo muri Frodebu mu Rwanda no mu Burundi hanyuma jewe nari mfise amahirwe yuko banyizigira bose ab'i Bujumbura bavuga ati ni uduserukira bo mu Rwanda ni wo uduserukira hanyuma amasekiyo ya Frodebu yose yariho ku isi uretse iyo mu Rwanda zose nije nari nazishinze mugabo nkababwira nti biragoye guserukira abantu batari hamwe batavuga rumwe kandi bafise umugambi umwe hanyuma rero ntibiragoye kandi yuko bibandanya n'abandi barundi batazumva cyane cyane ko ubona bigaragara ko uwo mugambi uzaba utwara igihugu hanyuma rero ndi nagize Imana barumvikana abafatika w'i Bujumbura washiserukira ab'i Bujumbura wajya serukira i Kigali barumvikana hanyuma Frodebu ikiba ijya mu buzi yabaye igihuhuzi gitsina amatora mu 1993.
Akanunga duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Fatuma Limasi Kalala vyari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho utaha.